Mu kiganiro cyihariye twagiranye na Bwana Malinowski mbere yo kujya mu ruzinduko i Burundi, yasabye abayobozi b'u Burundi kudafata ibyemezo byatuma ibintu bitagira igaruriro kuko ingaruka zabishyano ku gihugu. Ibibaye mu gihe imyigaragambyo imaze iminsi itatu i Bujumbura, abaturage bamagana icyemezo cy'ishyaka riri ku butegetsi cyo kongera kwamamaza Perezida Pierre Nkurunziza. Malinowski asobanura ko ashyiriye abayobozi z'u Burundi ubutumwa bwo kubahiriza amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha.
In the last decade or so, Burundi has made a great deal of progress in recovering from a terrible civil war.
Mu kiringo cy'imyaka 10, Burundi bwaragize intambwe zigaragara mu kwogorora inyuma y'uko buvuye mu ngwano yamaze inganda. Intambwe zashoboye gushikwa ko bivuye ku masezerano y'Arusha. Ngiye mu Burundi kandi abategetsi bose ba Leta ya Amerika bariko baravugira ahabona, bakora batiziganya ku bijyanye no kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi, kubera dufise ubwoba kw'intambwe zari zimaze gushikwa ko zigeramiwe n'ingingo ya Perezida Nkurunziza yuko tubahiriza ibiringo bitegekanywa mu masezerano y'Arusha kugira agerageze kuguma ku butegetsi. Na kariyo gatakaye ku Burundi kuvyerekeye gutera bugira intambwe hisunzwe ibwirizwa shingiro n'ivyimviro by'abanyagihugu, kandi ivyo bishobora gutuma haba intambara n'ubwicanyi.
Bwana Malinowski, ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije ushinzwe ibirebana na demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo, yahamagariye inzego z'ubuyobozi mu Burundi kubahiriza uburenganzira bw'abaturage birimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe no guterana mu ituze.
Well, first of all, we are very worried by the crackdown on non-violent political speech and debate and also free.
Turafise impungenge kwikandamizwa ririko riragirwa kuvyerekeye ugushikiriza ivyiyumviro vya politike, ugutangaza makuru mu mwidegemvyo, akarorero iyugwagwa rya maradiyo, ihagarikwa ry'abari mu myerekano n'abayoboye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Bituma bitorohera na gato abantu mu Burundi kuvyerekeye ugushikiriza ivyiyumviro vyabo mu mahoro, guhagararira amategeko mu mahoro bishobora kuzotuma hari abahitamwo gukorera hanze y'amategeko bagakoresha ubwicanyi. Ikintu kituraje ishinga kurusha ibindi ni uko Leta yo kubahiriza abagira imyerekano mu mahoro canke amakoraniro no gushikiza ivyiyumviro vyabo mu mahoro, mu bizogumizaho uburyo Abarundi bari babimenyereye. Impande zose zo kwirinda ubwicanyi mu bishobora kujana Burundi mu nzira y'umwiza. Nk'uko twabimenyesheje, hazoba inkurikizi ku bazoba bagize uruhara mu bikorwa by'ubwicanyi.
Bwana Malinowski, ministri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibirebana na demokarasi, yavuze ko igihe kitararenga ngo u Burundi n'abaruyoboye bafate ibyemezo bizatuma igihugu kidasubira mu ntambara n'urugomo.